İri Nezmi de America. Ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Zuti muduteze amatwi mbere namwe mucuguruye amaradiyo yanyu, tongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo mu biganiro byo kuri Iswa. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 26 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini avuga ku biganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi byabandanije i Arusha muri Tanzania ejo ku munsi wa gatanu, hamwe no kutumvikana hagati y'abatavuga rumwe na leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Burundi ejo kuwa gatandatu ibiganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi byarabandanije Arusha muri Tanzania. Muhuza yabasabye guhuriza hamwe ku rwandiko rurimwo ibikenewe byose kugira haba amatora meza kandi atekanye mu mwaka w'2020. Bavuga ko ari akaryo keza ko gusubira kwiyumvira no gusenyera ku mugozi umwe abahunze n'abakiri mu Burundi. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania yasabye abanyepolitike bose bari Arusha ko bohuriza ku mutu umwe wovuga utigwa matati ari mu Burundi. Professor Juvenal Ngogwa n'ubusa atwara umugambwe MRC Rwenzangemero yitavye avuye Bujumbura ari mu basabwe uwo muti.
Turiko turabikora twebwe rero tuzotanga ingene tubona igihugu cova muri aka kaga, hanyuma rero Abarundi bazoheza bonyene babone ineza yabo ahiri kwa abandi badashaka gutanga uburyo kuva muri aka kaga bigatangwa na twebwe gusa niyo bazocurubanza. Hanyuma turabe icyo umuhuza azoheza ngo abikoze, cyane cyane aje gusigurira ibihugu byo muri aka karere avyereke mu by'ukuri abashaka ineza y'igihugu natayishaka. Iyo wumva aramaze kubona neza umuntu adashaka ibiganiro
bose barahuriza ko uwo muti woba amatora ya Marshal Renditije wo mugambwe Iprona uruhande rutavuga rumwe na leta. Abona ko hari ibitegerezwa kubanza gukogwa mu gihugu imbere yuko ayo matora yo mu mwaka w'2020 aba
bone kuja mu matora habanje kubaho byo twumvikanye muri yakora tuba twasinye. Ibyo nabyo ugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu, ugarukana yuko imigambwe yose biri gakora kuri kwamye, ugarukana uko abahunze baba abaridere politike cyangwa abanyagihugu bosubizwa mu gihugu no mu byabo, hanyuma imigambwe yasubiye gakora yigenga n'abashyirahamwe yigenga agasubira gakora, hanyuma bijya bita ko ari imitahe yafatiwe abantu bakayagarika kugira ngo dutegure ibyo bita amatora. Ibi hari byiza atavuga ati jewe nta buryo mfise, nta nguvu mfise, na kibanza mfise kuja kugana mu matora.
Shovino Mugwengezo nawe wo mu mugambwe IPDS rya mibanga yahunze igihugu avuga ko umuti wari mwiza ariko muri kino gihe ugoye kuvuguta.
Ibiganiro twe tubona ko hamwe ku ruhande rw'ubutegetsi buvyiyumvamwo ari uko tubona ko bishobora kuvamwo agakiza, ariko ibiri ko bivuze ko turabona ngaha nigihushanye n'ivyo bintu vyose Abarundi bari biteze kuri ibi biganiro. Urumva rero siho bari, kandi twari twaje dufite umutima wo kuvugana kuyaga amaso mu yandi atangiye wangura kugira noneho ikibazo cy'u Burundi turabe ko cyote bakikaronka inyishu, na cyane cyane icyo kintu cyo kuvuga yuko bashaka kuja mu matora. Twumvikane ku bintu bimwe bimwe bizotuma Abarundi bizera yuko ayo matora bobo bavuga badasiba kwerekana ko bashaka yuko bayashaka koko. Urumva rero ntibaje ibiri ngaho nivyo nta cizere.
Kugira ngo bose bashike kugwandika rumwe bahuriza ko abanyepolitike basabiye ko bogira imigwi ine, yamara bo bishuye ko ataco tuma bicamwo imigwi kuko bose bavuga rumwe, batahubwo n'akajyo keza ko gusubira kunga ubucuti hagati y'abahunze n'abasigaye mu gihugu nk'uko bivugwa na Professor Ngogwa n'ubusa.
Erega burya ni ukubera wa mugenzo wa leta y'u Burundi kucima abantu mu mirwi, mu by'ukuri abantu bari batavuga rumwe na leta baba bo mu gihugu baba bo hanze burya ntibari kune ntibari gutanu bose twahuriye ukintu kimwe nuko dusubiza gateka amasezerano y'Arusha na constitution mu 2025 byavuyemo ico tugihuriza kuva kera ntawo hanze ntawo mu gihugu bose nico kimwe twe tubona ko kuva kera twamye tumvikana n'ubu rero twaraye twerekanye ko twumvikana mwarabonye ko turiko tugira urupapuro rumwe ndibaze rero bagerageze kubananya bazora baracamwo imirwi abantu
biteganyijwe ko bamaze gushira hamwe ibyiyumviro byabo bazoca babiha umuhuza nawe akabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yamara bavuga ko atakini nibizomara kuko ari by'uruhande rumwe rutavuga rumwe na leta gusa Che Clavier niyo nkuru yarusha ku bijwi rya Amerika
mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Republika iharanira demokrasi ya Congo hari kutumvikana hagati y'abatavuga rumwe na leta Ibyo ni mu gihe hasigaye gusa amezi abiri ngo habe amatora akomeye muri icyo gihugu aho abanyekongo bazotora umukuru w'igihugu mushasha muzuba bubaye ubwa mbere mu kiringo cy'imyaka 17 abayoboye abatavuga rumwe na leta barahuriye mu gisagara cya Johannesburg muri Afrika y'Epfo muri indwi kugira bagerageze kumvikana ku bibazo bikomakomeye ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana
inyandiko umwe mu bahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo yoherereje ijwi rya Amerika binyuze kuri email igaragaza ko abayobozi barindwi mu barangaje imbere batavuga rumwe n'ubutegetsi bumvikanye ku ngingo ebyiri z'ingenzi ni nyuma y'ibiganiro by'amazi iminsi ibiri bumvikanye ko bazitabira amatora ateganyijwe ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka nubwo bakomeje gushimangira impungenge bafite mu bijyanye no kubura urubuga rwa politiki rutarafungurwa kimwe no kuba nta kizere bafite imashini z'itora bakeka ko zizakoreshwa mu buriganya bumvikanye kandi kuzemeza umukandida rukumbi wo batavuga rumwe n'ubutegetsi bitarenze ku itariki 15 z'ukwezi gutaha Uyu akaba ari uzahangana na Bwana Emmanuel Shadari Ramazani uhagarariye ishyaka riri ku butegetsi n'abifatanyije naryo nubwo bimeze bityo ariko Stephanie Walters umaze igihe asesengura politiki ya Congo avuga ko ibintu bigikomeye Ntabwo nemera ko urumva mu mezi abiri bazaba bacyumva ibi bintu kimwe bose birashoboka cyane ko bazongera bagasubira inyuma cyakora ubu abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahuriza ku kuba bazitabira amatora kandi bagakomeza gushakisha icyatuma aca mu mucyo
continue to try and push for greater credibility.
Walters avuga ko iki kirihuriza ari ukumenya uwo bazahitamo nk'uzabahagararira. Komisiyo y'amatora yamaze gutangaza ko bane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batujije ibisabwa ku mpamvu zinyuranye kandi zitavuzweho rumwe. Akomeza avuga ko ibi biha amahirwe babiri gusa muri bo na Felix Tshisekedi ubigaragayemo vuba ariko akaba umuhungu wayoboye ishyaka rikomeye mu yarwanya ubutegetsi kuva mu myaka myinshi ishize. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo Lambert Mende yateye utwatsi ibirego by'abarwanya ubutegetsi by'uko urubuga rwa politiki rufunze kandi amatora ashobora kutazaba mu mucyo ariko ubundi kuki bavuga ko atazaba mu mucyo ni imana se ngo bamenye ibizaba nibategereza amatora be ubundi bazitabaza urukiko banyomoza ibyavuyemo Menda avuga ko yizeye amatora azakoreshwa 100% amafaranga y'igihugu nyuma y'uko guverinoma yanze inkunga z'amahanga ivuga ko ayo mahanga ashaka kwivanga mu matora Walters wavuga ko arimo gukurikiranira hafi imigendekere y'amatora niba zanaba
If this election takes place there will be incidents and if the ruling party
Aya matora naba hazabamo ibintu kandi umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi natsinda nabwo hazaba ibibazo kuko abaturage n'ubundi ntibafitiye icyizere ya matora ntibishimiye uko ibintu bimeze ubu ntibashyigikiye ko bakoranye na Kabila aribo bagenzura byinshi nk'uko byanagenze ubwo Kabila yakomezaga kuyobora Aya matora kereweho imyaka ibiri kuko Perezida Joseph Kabila yanze kurekura ubutegetsi nyuma y'uko manda yirangiranye n'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016 ubu Kabila yamaze guhitamo Shadari kandi aya matora y'ingenzi muri iki gihugu asigaje iminsi 58 gusa
turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
hari umwana w'umuhungu yarayitaje imana nyuma yahakubitiwe n'umwigisha wiwe mu gihugu cy'u Burundi abazi ndetse n'abaregwa bo kwishure nshingiro rya Bihanga ni komune ntara ya Gitega aho uwo mwana yahora yiga basaba ko umwigisha Yohanwa vya karurero umwigisha ku ino saha turiko tubashikiriza ino nkuru yamaze gushika mu minwe y'ubutungane nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana
Nabana biga kwishuri shingiro rya Bihanga komine ntara ya Gitega aho bari baje gutora ikiziga cha mugenzi wabo Cedric Bigirimana ku bitaro by'Ibetania Isonga naho ni muri komine ya Gitega bariko bidogera umwigisha wabo Matayo Mbarushimana yigisha mu mwaka wa gatanu yagirizwa gukubita umwisi Cedric Bigirimana w'imyaka yaba aba 12 bikamuvira mu rupfu umwe mu bana bari na Cedric Bigirimana bana kubitiwe hamwe aratubwira icyatumye Matayo Mbarushimana umwigisha wabo bakubita
yaradutumye kuzana ibishambara dukubuza cyatuzana ibibabi babifime karatuzi acaradukubita
uno mwana nawo nyene yakubitanywe na Cedric aratubwira uko bakubiswe
uri imbere yaho bazana Cedi aca narindi kwinegamiye nkugo acaramfata ngaho mu kadiginya cavuga gituwa kanyanka gate waciramo acankuta n'amakofe ngaho canidudura ku kuruhome nkuko acankuta n'umugere wo mu rubavushisha ngo nubamye yadukubita duhohotera agacavuga ngo abana b'ibihanga ngo ntagukwirikira imigere yadukubita imigere nyinshi nyinshi agacavuga ati ngo dohora ndabakubita kuwo mwaka weze hoho yavuga ati ntabakubise ndabona ngo mwi ngo mwavuze ngo mwameze ngo ubwakwaha ngo nukubakura inkoni kugishize
abana bamenyesha ko umwigisha atari ubwa mbere abakubita akabababaza
abuze inkoni yashatora urubaho ruri munsi y'intebe agacarugukubitisha mu bitugu nawe wicaye acavuga ngo guruka agacagukubita ngaha no kutambuka bigacavuga nka gutabura utambuka imbere ya yu akubita Cedi hariho n'undi yari yavunya asari hebera
bago n'inzigo ya Jeanne umuvyeyi yabuze yagize icyo asaba kubwo umwigisha yagirize urupfu rw'umwana wiwe
twagisho twasaba sikindi dusaba yuko ubwa mbere na mbere diplome y'itabugwa hama kava mu burezi kuko urumva ako kazi ntakashoboye kuko no hama utumarira kwa abandi bana urumva umuntu yishe umuntu agapfunga ubuzima bwiwe bwose urumva no mwicara uyu rubanza rwo kwicara nubwo ikibiriraho nyine ntavye kurindira we wabuze urumva worinda
Njenjegeri Marcel umuyobozi w'ishuri shingiro rya Bihanga avuga ko ngo rupfu rubabaje aho yibutsa abigisha ko inkoni atakibandishe mu ishuri
ibyo kuba byarabaye so kuvuga yuko tudatanya impano nko mu manama twamategerisha twe turavuga tuti mwisho ikintu cya mbere kizira yo kuba kihari ni ikintu cyitwa inkoni icyo kintu turakiyamiriza inkoni mbere wareka kuva mu mwaka wa gatatu no kuduga inkoni nta kibanza ifise mwisho inkoni ifise kibanza mu mwaka wa mbere no mu wa kabiri naho nyene niyo kugira gute niyo gusomesha abantu
ndayizeza set asenukira komite ishingwa ntwari Bihanga naho nyene yagize akagohe avunira abarezi muri rusangi
akamo twotera abarezi nkabo nuko bohindura inyifato bakagendera akaranga mutima kumwuga baba barigiye kandi turazi tudakekeranya yuko muvyo bigishwa mu bijanye nirera ivyo biya birimwo vyo kubungabunga ibibondo baba bajejwe
Cedric Bigirimana yacikanye mu ijoro rishira no wa kane inyuma y'indwi ariko aravugwa ibipimo byo kwa muganga byerekana ko uwo mwana yavunitse igufa ryo mu kiyunguyungu Matayo Mbarushimana umwigisha yagirije ubwo rupfu yamaze gushika mu minwe y'ubutungane Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
ikiganiro wanyu mu ntara ubunaho kidushikane mu munigi ni muri territoire ya Nyiragongo mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira biyamiriza bene ubutaka ubutaka babirukana mu mazu bamazemo imyaka n'imyaka inkuru irambuye na mugenzi wacu muri ako karere Claude Ganza Munyamagana
iki cyumweru cyatangiranye n'impagarara mu gace kitwa quartier Buhene kari muri groupement ya Munigi territoire ya Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma bamwe mu batuye muri aka gace bavuga ko babonye inzego zishinzwe umutekano ziherekeje abantu bari baje kubirukana ku ngufu mu mazu basanzwe batuyemo. Abo bantu akaba ari abavuga ko ari ubutaka bwabo. Umva uko aba baturage babisobanura. Twabaye tukibyuka mu gitondo tubona abapolisi barava mu modoka batubwira ngo muve mu mazu musohoremo n'ibintu byanyu. Turimo turibaza impamvu yabyo. Turimo kugaragaza akababaro kacu kuko twabonye ko guverinoma ititaye ku baturage bayo. Abapolisi barashaka kudutera ubwoba ngo tuve mu bibanza byacu ariko ntitwabyemera. Ntiturabona umwanzuro ku bibanza dutuyemo ariko twumva bavuga ko tuzahava. Ibyo ntidushaka kubyumva na gato. Tuzarwana kugeza dusubijwe ibibanza byacu. Aba baturage bigabije imihanda ku munsi wa mbere n'uwa kabiri. Ndetse habaho guhangana n'igipolisi cyo mu mujyi wa Goma. Polisi yabamishemo ibyuka biryana mu maso kandi narasa amasasu yica ku buryo abaturage bemeza ko abantu bane magingo yaribo bahasize ubuzima. Kugeza ubu ariko ubuyobozi bw'umujyi wa Goma cyangwa ubw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ntiburemeza cyangwa ngo buvuguruze imibare y'abavuga ko baguye muri uku gushyamirana. Aba baturage bo mu munigi baravuga ko bashavuzwa no kuba baraguze ibibanza bakubakamo amazu. Ubu hakaba hari kuza abantu biyita bene ubutaka ari nabo barimo kububaburanya ndetse bakifashisha inzego z'ibanze n'iz'umutekano mu kubavana mu mazu ku gahato. Turamagana umuntu uvuga ko yatsindiye ubu butaka none akaba arimo kwangaza abaturage. Yazanye n'abapolisi bafite imbunda none barimo kwirukana abaturage mu mazu biguriye mu mafaranga yabo. Turimo turahunga intambara iyo za Kibirizi, Lubero, Bwito, Rucuro n'ahandi. Twaje ahaduhunze none kandi naha barashaka kutwirukana mu mazu twaguze mu mafaranga yacu. Guverinoma yacu nirimo kutujujubya. Irimo irasenyeraho abantu amazu. Nta hantu babereka bakwiye kwimukira. Ni ukubangaza gusa ngo nibashake basubire iyo bahunze baturuka kandi nta mutekano uriyo. Twe dukeneye kumenya niba ari guverinoma, ubutabera na bamwe mu baturage kavukire bahabemera ko abantu bangazwa. Kuri uyu wa gatatu nibwo habonetse agahenge nyuma y'uko Minisiteri y'Umutekano ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru itanze agahenge abaturage bakaba basubijwe mu mazu yabo yubatse ku butaka baburanywa n'abandi nabo bavuga ko ari ubwabo. Si quartier z'Amajengo na Buhene gusa zivugwamo amakimbirane ashingiye ku butaka kuko no ku Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma havugwa kutumvikana ku butaka abaturage batuyeho. Uruganda rw'itabi Supermatch narwo rukaba ruvuga ko ari ubwarwo bityo ko abatuye kuri hegitari 8 mu mbago zarwo bahava. Vice Perezida wa Societe Civile aha ku Mugunga bwana Obedi Bahata avuga ko ari ihurizo rikomeye ku baturage bishobora kuzarangira bahirukanwe. Ni ibibazo avuga ko byubuye umutwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa 2017.
Inkunga ipatwa na shida sana mu population oza virode 5.
Imiryango ikabakaba 500 ya hano mu Mugunga twahuye n'ibibazo bikomeye. Mu 2023 nibwo guverinoma yadutuje aha nyuma yo guhunga kubera iruka ry'ibirunga. Kuva mu 2023 dutuzwa aha nta muntu n'umwe wigeze aza ngo avuge ko tumuturiye ku butaka. Dutungurwa no kubona supermatch zango ku buso bwa hegitari 8 tugomba kuhava kuko ari ahamwe. Abakozi bane ba supermatch abaturage bindaga kuba twika. Imana ikinga akaboko ntibicwa kuko twe nka societe civile twinjiza abaturage barabareka. Abaturage bararakaye ndetse hari n'igihe bindaga gusenya ibiro bya supermatch.
Population litomboka n'ero wakati bwo ku quartier ile biro batwenda kuibomora.
Bya bibi bibaza abaturage bo ku Mugunga babarirwa mu miryango hafi 500 bafitanye n'uruganda rwa supermatch. Kimwe nabo mu munigi batari bake babura na masambu n'abiyita bakavukire byose nta byemezo nta kuka birabifatwaho. Abahatuye bavuga ko bahora biteguye guhangana n'uwaza wese kubavana mu mazu yabo. Nababwira gusa ko ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwaretse abaturage bagasubira mu mazu bari batuyemo kugeza igihe hazatangirwa andi mabwiriza ku rwego rwa minisiteri irimo gukurikirana ibi bibazo. Claude Ganza munyamagana mu mujyi wa Goma ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza munyamagana arakemuye tugume mu karere k'ibiyaga binini hakivugwa abazira ukwemera kwabo byemezwa na Pasteur Wizera Christine Coleman aramutse ishengero Blazing Holy Fire Church rifise icicaro mu gisagara cha Denver ni muri leta ya Colorado aha muri Amerika. Mu kiganiro twagiranye agendeye Ijwi ry'Amerika natanguye ndamubaza umuco w'abasengera muri iryo sengero aramutse.
Harimo abanyarwanda bahagije, abarundi n'abandi bantu baturuka mu bindi bihugu byose byaba Amerika y'Amajyaruguru, y'Amajyepfo, Burayi, muri Afurika no muri Asia.
Yego, mu bibagenza aha muri Washington mwatubwiye ko hariho n'amanama atandukanye yo kuraba ingene guhohotera abantu bazira amadini canke ukwemera kwabo vyifashe. Ni kibazo twovuga ko muri Afurika na cyane cyane mu Burundi no mu Rwanda kihari cyane.
Icyo kibazo kirahari ku isi yose, ariko muri rusange ntabwo twari tumenyereye ko i Burundi no mu Rwanda bibaho, ariko muri uyu mwaka hari itotezwa ryabaye cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ndemeza ko ari byo kubera yukumvugana n'abapasiteri n'abandi bantu benshi turabizi ko ari abapasiteri bafunzwe.
Muduha karorero kavyo babatoteza babahora iki muri rusange?
Iyo mvuganye nabo usanga mbese bashaka ko abakristo baceceka, niba ibyo babigisha bitajyanye wenda n'iby'ubutegetsi bushaka, bashaka ko baceceka bakumvira ubutegetsi ariko ntibumvira iby'Imana ivuga. Rero urumva ko ari ikibazo, kuko iyo uri umukristo Imana niyo ibanza ibindi byose bigakora.
Hama mwe bavuga ko naho uburongozi buva ku mana kukubaha Imana ni nako kubaha barongozi.
Cyo nibyo biranditse umukristo nyawe agomba kubaha abamutegeka abategetsi, ariko rero niba umutegetsi agutegetse gukora icyaha aho ngaho Bibiliya ikwemereye kutagikora, kuko icyaha kiza kujyana mu muriro aho warimbuka. Ubwo rero ndumva ko nta muntu n'umwe ku isi yose washaka kujya mu muriro.
Pastor Christine Wizeye, haraheze igihe mu gihugu cy'u Rwanda hari ingingo ifashe yuko amashengero amwe amwe yugagwa, hambavu iyo ngingo habaho n'itegeko canke ico twokwita ingingo yuko kugira ngo ushobore kuja mu mabanga nkayo yanyu pastor ofisi ishengero hari amashuri utegereza kuba waranonosoye. Iyo ngingo murayivuga ku iki, hama kuvyerekeye igagwa ry'ayo mashengero atandukanye navyo muhagaze hehe, ico muvyumvira ko nica?
Ubundi ukurikije ikimana idusaba muri Bibiliya, numva ko bakoze amakosa batagombye gufunga izo nsengero, keretse niba hari ibyaha bakoze by'ubugizi bwa nabi cyangwa se ibyaha bifatika bigaragara. Ariko ubundi uko bimeze ni inzego ebyiri zitandukanye. Hari ubutegetsi bw'Imana, ubutegetsi bw'Imana nibwo bushinga itorero cyangwa se kiriziya. Mu gitabo cya Matayo 16 Imana ivuga ko ariyo yubatse itorero, ntabwo ari umuntu ubaka itorero, nta nubwo ari umuntu ugomba kurifunga. Ubundi rero ko Imana ishaka ni uko eglise cyangwa amatorero n'ubutegetsi bakorera hamwe mu bumwe, nta kubangamira undi. Itorero ntiryagombye kubangamira ubutegetsi, n'ubutegetsi ntabwo bwagombye kwivanga mu by'amatorero, kuko itorero umuntu warishinze ni Kristo.
Ariko iryo torero ribarizwa mu gihugu, igihugu gise amategeko, ayo mategeko harimo n'amategeko agenga madini akongera akagenga nkumbure nabo bose baba bari muri ayo madini mbere ko abakristo abanyagihugu bagenda ku mategeko.
Nkuko amategeko y'igihugu atagomba kubangamira amategeko y'ikiremwa muntu, ni nako amategeko y'igihugu atagomba kubangamira amatorero, kuko muri rusange amatorero abereho kuzana ibyiza mu gihugu. Kandi ndumva ari byo mu Rwanda bari gukora. Iyo abantu bafite ibibazo by'ibiyobyabwenge ni hehe birukira, ni hehe bafashwa? Itorero ryabafasha.
Hama ku kibazo canke ingingo yuko hari amashure kanaka abakozi b'Imana barinda kuba baranonose baraciyemo kugira bemeregwe gukora amabangana,
ibyo ngibyo ni ibintu bitandukanye n'imikorere yuko Imana idusaba, kuko Imana niyo itora.
Pastor Christine Wizera Coleman, tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ijwi Amerika turacaye mu kiganiro wanyu mu ntara mu kanya tuca dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi imbere yuko duhava duhana gahindukira.
Cha, bijya biye, biranugwanugwa kwa nibi?
Eka nibihu.
Ngo nibihu akarira zikomeye.
Ndakubwiye kwa tarifu.
Nibyo.
Nibyo.
Eka sibye. Ehe dupingi. Utangike.
Mupingi. Umvise ijwi rya Amerika. Irabeshi zibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Naina vyemeye tugaruka ku biganiro biriko birahuza Abarundi iyarusha. Umuhuza ati ndakukije kivi ataco dushitse ko utubazo ku mbuga ngurukana bumenyi natwo nitwinshi. Mugenzi wacu Nairobi Eroje Wirikaneza yaducishiriza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Duhere inkuru yacu kuri uyu yanditse agira ati abo muri Senarede muratwenza kweri nigiki muri ko murakora kugira ngo leta yitabye ibiganiro ubona basa n'umunganira ati nta gitangaza kirimo leta ititabye ibiganiro erega haganira afite ibyo bapfa kuko opposition ntacira akora cyo tuma leta iza ubona we yanditse agira ati no guhicizera abanye politike tukanabasengera ahandi ho igitigiri cy'abitaba ntacho kivuze mu gihata bugombe n'ishyaka bafise Mubanditse harimo mbere n'uburamutse umugambo uri ku butegetsi ZNDFDD Evariste Ndayishimiye ku rubuga rwe rwa Twitter asa n'ubutangara ati iyo arusha amashyirahamwe yegereye abagwanya ubutegetsi b'intagondwa yaritabiriye ibiganiro bari kumwe n'umugwi w'umuhuza bakavugana kuri gahunda y'amatora y'ibihumbi 2020 kandi imigambwe na leta atariho bari bo bafite umukandida mu matora y'ibihumbi 2020 ibi biganiro ya umugambwe ZNDFDD leta ukomoka ko n'imigambwe bicuditse cyo kimwe n'amashyirahamwe nka yose akorera hagati mu gihugu ugu ntavyo bitavye basiguriye muhuza mukapa ko badashobora kuja hanze y'igihugu mu biganiro mu gihugu kwezi ari ku kugandarira no kwibuka warondere kwikukira ku Burundi umugano wa rubirwa gasore yishwe ku itariki ya 13 mu kw'icumi igihumbi 1961 hamwe n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yishwe ku itariki ya 21 muri uko kwezi nyene mu mwaka w'igihumbi 1993 ariko bamwe mu bagize icyo bashikiriza ku mbuga nkoranyambaga yombo ntibanyura akarorero na kubi yanditse ati kuva ryari hizigizwa ukwezi z'ikigandaro mu kw'icumi aloyize banza witonda rongo yo mugambwa ya PDR ari mu batitavye yarusha kandi yatumiwe
bwari kindi cya kabiri umugambwa ya PDR twatumaze kumenya ko leta y'Uburundi ashobora kwitaba bisobanura ko umugambwa ya PDR tushobora kwitaba ibiganiro bidafise leta bashobora kuganira
ariko anise niyo nkuru ari muntu anise na leta siko abibona
barateje isoni Uburundi barateje isoni abakunzi b'Uburundi n'abari baje kuraba ingira ibiganiro bigenda barifashe ku munwa no kuvuga iyo leta y'Uburundi guha ibivomo kurusha uko byahora
reka na Fosendi Kumana twashyira hamwe parse masanga icyo cyitwazo kidafashe
kubera n'ubundi kuza kurondera amahoro kugaruka ushyira igihugu ku murongo nibyo izo nshungu nyine zaharaniye kubona n'iryo ragi rya baturaze baharaniye twara rishaye ko numva no kumugandara neza no kuza nyine bwa tujye kwikubita gashi n'ahandi ugiye kuvuga gutyo twaraje mu ndege ukabona n'abashikiranganje tujanye bagiye mu mission
ibyo bamwe banegura abandi barabishima Jean Hakizimana arongoye Falcon yari yasabye leta kutaje yarusha kuva igitumirwa
tukana ko rero iki gihe atamuri n'umwe yo gikinisha ko yakumbure habitiranya ibihe bya politike n'ibindi ko kandi abarundi bose mutandukana bwabo bagakwiye kuba bubahiriza ukwezi kuvuga ko gushise icyo kwigisha buri murundi wese
umunye politike Charles Nditije nawe hari kindi kimubaza kurusha
bwa mbere bavuga ko inshuro igira gatanu nta nshuro kuvuga ciraba kuko nta na rimwe hari igerage impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana n'ibindi tubyumvikana ko kabuye tutire nimba mwibaza yuko hari ibiganiro vya nyuma bwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma twabe abandi bakorera mu ngata
na utaserukiwe umugambwe sende David uri ku butegetsi waramaze kwerekana aho uhagaze umunyamabanga mukuru wawe Evariste Ndayishimiye yigeze kubiganirira ijwi rya Amerika
birumvikana yuko umuntu arondegwa n'ubutungane mu Burundi ashobora gushaza kuganira mbega yo baganira ingena hanwa wewe woheza kwica umuntu ugacuza kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro vy'ingena umpana wewe wasigura ingene woheza kwica umuntu ugacuvuga ngo shaka igikorwa cy'ifata kibazo ivyifata kibanza vyaraheze cyari gihe twari mu ngwano muga ntawe tugeze tuvuga yuko uzosubira kwica azocaroga ikigongwe cy'agateganyo uzo gira ivy'ubwica yubwo tsavuga ati nkeneye ikigongwe cy'agateganyo ndumva twogarukira amajaye ico gihugu twatuvuze tuti iki gihugu kitagira ubutungane ntikiba kikibaho kandi hariho nabishaka yuko kiri gihugu kitagira ubutungane kugira ngo umwe wese azarihanira ufise igikenye abari wagira ijambo
Jean Claude Karigwande nzako umuvugizi wa president Nkurunziza nawe yatubwiye ivyo biteze kumuhuza kuva mu mwaka uheze
nuko yoshobora kumvisha abagararije abantu bahemukiye igihugu yuko umwene gihugu ahashize atawumuvuguruza twaje mu nzira ya demokrasi matora yabaye mu bihumbi 2015 azosubira kuba mu bihumbi 2020 abatatsinze baguma no kwizera wandanye bakora bitegurira gutsinda amatora akurikira ikindi tumwiteze ko nuko yodufasha kujijura amakungu areke kubandanya akikiza canke akimbukira abahemukiye igihugu ivyo babatumye turabona yuko byabananiye ntibabishitseko
muri abo bavuga ko batabishitseko harimo Gabriel Rufyiri atwara Oricom asabira leta ibihano
aho ndiho tuzobonera inguvu abariko barahuza bafise
bata shobora gufatira ibihano abantu biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye nta kindi twe twifuza yuko abari ko barahuza bufata ingingo zikwiye kandi barabishoboye
turangiriza inkuru yacu kuri uyu yavuze ati na ntibantunganya yasubiriye ndadaye nari mu kigandaro eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Hello Jori Kaneza rakino ni ukuru duce dusozere kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiye kubga engineer Justin yarafatikanije muhinga bw'ivyuma na Magbili ya Bero njani na hazina nje nari kuri micro twe mitwifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mubandanye kuryoherwa na programme y'Ijwi rya Amerika. Nya kutwumviriza mu masegonda make isaha 10 na 2 murakurikira ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu.